Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. U Burundi umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu butare n'agataka yemeza ko muyaga nkuba ukwiye mu gihugu cyose.
Ivyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka ata muyaga nkuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu.
Uyo ni Salvatore Nizigiye Imana icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi asobanura ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba uhagije mu gihugu. Mu Rwanda habandanye iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe sentare yo mu ntango yo mu gisagara cya Kampala yarekuye by'agateganyo umucuraranzi yahindutse umunyepolitike Bobby Wine yagirizwa kwitaba mu myerekano itemewe n'amategeko. Yamani imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, turahera kuyavugwa muri Afrika. Umushikiriza manza mukuru wa Sudani yatumye ko perezida Omar al-Bashir aheruka gukurwa ku butegetsi ngo abazwe ku mafaranga yaronse mu buryo buciye kubiri n'amategeko hamwe no gufashisha amafaranga iterabwoba. Ibyo byashikirijwe n'itorokanzo ry'amakuru rya Sudani Suna ejo ku munsi wa kane. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru byemeje ayo makuru yashikirijwe n'iryo torokanizo ry'amakuru. Ku ntwaro ya perezida Bashir, Leta Zunze za Amerika zashyize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba mu kwagiriza icyo gihugu gukorana n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Mu kwezi guheze, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri icyo gihugu, General Abdel Fattah al-Burhan, yavuze ko imiliyoni zirenga 113 z'amadolari y'Abanyamerika zafashwe zikuwe mu nzu kwa Bashir. Yavuze kandi ko umurwi w'abapolisi bafadikanije n'abasirikare bafashe izindi miliyoni 7 z'amafaranga y'Abanyamuraya hamwe n'ayandi mafaranga mu rugo rwiwe. Abantu barenga imiliyoni 100 bari mu nzira y'imvura ivanze n'igihuhusi cyataziriwe Fani kiriko cerekeza mu buseruko bwa leta ya Odisha mu gihugu cy'Ubuhindi. Abategetsi b'Ubuhindi baramaze guhungisha abantu barenga umuriyoni 1,200,000 babakura ku nkengera z'ibahari imbere y'uko iyo mvura irwa kuri uyu wa gatanu mu gatondo. Abategetsi bariko basaba ba mukerarugendo kuva ku nkengera z'igisagara Puri mu gihe ibivuko bibiri bikomeye arivyo Paradip na Visakhapatnam byasabwe gukura ubwo bwato mu mazi kugira ntibwononekare. Indege zabujijwe kugwa no kuguruka muri ako karere mu masaha ico gihuhusi citezwemwo nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Ubuhindi ajejwe ibyo gutwara indege. Ubuseruko bw'Ubuhindi ni igice kibangamirwa n'ibiza aho mu 1999 igihuhusi nk'ico caciye muri leta ya Odisha cica abantu barenga 10,000 mu myaka ine. Inyuma yaho ikindi cyarahaciye ariko nta byinshi cononye. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Fani kibaye cya mbere mu Buhindi muri uyu mwaka w'2019. Kuri ibyo bihuhusi nyene, abategetsi mu buraruko bwa Mozambique batangaje ko hadutse ikiza cya korera cyatewe n'ikena ry'amazi inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Kenneth cyaciye muri icyo gihugu. Abantu barenga 20 nibo bamenyekanye ko banduye inyuma y'indwi icyo gihuhusi kirenganye mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Abantu 41 barapfuye ku bw'ico gihuhusi kandi abakozi bo mu by'amagara y'abantu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atanga ifashanyo bariko baragerageza ko bohagarika abafa ntibiyongere. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rigereranya ko abantu bashika ku 200,000 bakeneye ifashanyo zihuta. Leta z'ubumwe za Amerika zizakomeje ibihano by'ubutunzi ku gihugu cya Iran mu gufata ingingo yo guhagarika ejo ku munsi wa kane ibihugu byari bikibandanya bigurira igitoro ico gihugu mu gihe ikiringo cyari cyarahawe ibihugu munani kubandanya bigurira igitoro muri Iran cyaheze mushiranganje w'imigenderanire wa Amerika n'amakungu Mike Pompeo avuga ko Amerika igeze aho iremereza cyane leta ya Iran bimwe biboneka. Umushikiranganji w'imigenderanire yisi iyo ngingo ko ari ugushyira mu ngiro ibyo leta ya Trump yemeye ko izoshyira kuri zero ibitoro Iran ishorera hanze kugira icyo gihugu kibure amafaranga gifashisha ibikorwa by'iterabwoba n'intambara giteza mu makungu. Ingingo ikurikiye izindi Amerika yafashe kuva Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi akamenyesha ko akuye Amerika mu masezerano amakungu yumvikanye na Iran ku by'ibirwanisho bya nuclear. Nayo Sena ya Leta Zunze za Amerika jo kwa kane yarananiwe guhakana ingingo ya Perezida Donald Trump yanse itegeko ry'inama nshingamateka ryamubuza gufasha urunani mpuzamakungu rurongoye na Arabia Saudite mu ntambara mu gihugu cya Yemen. Abasenateri ba Amerika ntibashoboye gukwiza 2/3 kugira babuze Perezida Trump kuri uyo mugambi, ariko baba bashingamateka ndetse n'abasenateri mu ntango z'uyu mwaka bari baratoye guhagarika Perezida Trump gufasha Arabia Saudite imbere yuko nawe ahakana iyo ngingo. Iri tegeko ryo kwemerera canke guhakanira Perezida gutanga ifashanyo za gisirikare mu ntambara zo hanze igihugu bwari bubaye bwa mbere rikoreshwa kuva ryemezwa mu 1973.
Turashimiye Aloyce ku makuru ahejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho leta itangaza ko umuyaga nkuba ukuye mu gihugu cyose naho abawukoresha aribo bari ku rugero ruto. Yamara ku munsi wa gatatu ishyirahamwe ry'abakoresha ryashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi k'ubukene bw'umuyaga nkuba aribwo butuma taboneka iterambere mu gihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mwishikirizwa n'umumenyeshamakuru Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi AEB mu mfunyapfunyo w'Igifaransa riremeza ko kimwe mu bintu bikomeye byotuma habiterambere mu gihugu abantu bakaronka akazi harimo umuyaga nkuba. Yamara icegera co mukuru w'iryo shirahamwe avuga ko mu Burundi hari ubukene bw'uwo muyaga nkuba. Salvatore Nezigimana yabivuze mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kuri uyu wa gatatu.
Twama twibutsa ko umuyaga nkuba uri mu bintu bya mbere bituma akazi kagwira. N'ubu turasubiriye kuvyibutsa ivyo vyose duhejeje kuvuga by'iterambere ry'ubuhinga, ivyikoreshwa ry'amamashini nyabwonko, ivy'amashure y'imyuga leta yigoye ikaba iri kwiragiza mu makomine yose, ivyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka ata muyaga nkuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu. Nta gihugu cateye imbere mbere cimije gutera imbere kidakemuye ico kibazo.
Nabo biruko ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutere n'agataka siko bubibona. Umushikiranganje Kome Manirakiza ashikiriza ko umuyaga nkuba wimbugwa mu Burundi ari mwinshi kandi ko abawukoresha bari ku rugero ruto cane.
Nubamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba regidezo no munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibiharuro birabyerekana girango mwabonye yuko uyu munsi naho umuyaga nkuba dusanze dukura kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ingomero uno munsi zifise ingorane bariko barazisubiramwo zirafise ibikogwa bariko barazikora ko bituma atamuyaga nkuba uno munsi turonka uvuye kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ariko nikibuza yuko uri kurara mu Burundi ntacho byerekana ko menga turabuze umuyaga nkuba. Ibi rero byerekana yuko umuyaga nkuba dufise ari mwinshi urabye ukurikije abasanzwe ko arawurondera
icyo umushikira nganje yemera nuko ivyuma byo gushikana mu gihugu uwo muyaga nkuba bishaje ko Manirakiza avuga ko umugambi w'ubushikira nganje arongoye wifuza ko gushika mu mwaka w'2030 umuyaga nkuba woba wagwijwe ibikoresho bishaje navyo bigasubirizwa
ari ikibazo no munsi cy'abandi nabo babakeneye umuyaga nkuba batarawuronka harimo kandi niyi mihora isanzwe ishaje bigatuma usanga hari umuntu yarasanzwe afite insinga ariko kubera ko habaye ingorane umuyaga nkuba nawe nyene ntushike kubera imihora itameze neza ariko gituma rero uno munsi ikibazo kijanye no kugwiza umuyaga nkuba nibyo turi kuri ico kandi turabona yuko bishimishije cyane ariko ikibazo nyamukuru gisigaye turiko turagerageza kugwana nacyo ni kibazo cyo gusubiramo imihora yose gusubiramo imihora twari umuyaga nkuba no kugwiza rero imihora mishasha kugira ngo abadasanzwe badafite umuyaga nkuba nabo bawuronye
uwo mugambi wateguwe mu mwaka w'2016 utegekanya ko gushika mu mwaka w'2030 imitumba igera ku 754 ku mitumba 2639 iri mu gihugu abayibako bazoba bafise umuyaga nkuba ni mu gihe imitumba iriko umuyaga nkuba kugera ubu igera ku 485 gusa nk'uko uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka ubivuga imitumba yo mu ntara ya Bujumbura nizoba iri mu kibanza ca mbere mu kuronka uwo muyaga nkuba intara ya Cankuzo nayo ikazoza mu kibanza ca nyuma
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho mu gihe habandanye iminsi jana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu ibindi ziga by'abantu 30,000 byavanywe mu byobo mu karere ka Gasabo sector ya Rusororo muri centre y'ubucuruzi ya Kabuga hitwa Gahoromani muri sektori ya Masaka mu karere ka Bugesera yashikanywe ku cibutso ca genocide kiri Nyanza ya Kicukiro bitegekanijwe ko ivyo biziga bizoshingurwa ku munsi wa gatandatu itariki zine z'uku kwezi kwa gatanu mugenzi wacu Asumta Kabo yafise inkuru y'Idonido
hashize umwaka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo no mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka haratahuwe ibyobo birimo imibiri bivuga ko ari imibiri y'abatutsi bari batuye mu nkengero za Kabuga n'abari batuye kure gato bahiciwe kuri uyu mugoroba imibiri isaga 30,000 yagejejwe ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro ikabije isanga indi 50,000 bari barahashyizwe bose bakaba bageze ku 80,000 nk'uko twabitangajwe n'umunyamabanga wa Ibuka nafite arahishakiye uyu muyobozi avuga ko nubwo byagoranye kubona iyi mibiri ariko babonetse bazashingurwa kuri wa gatandatu
turagenda tugana ku musozo ni igikorwa cyagoranye cyane kubona amakuru ntibyari byoroshye ariko kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize kugeza ubu ngubu hari imibiri irenze 183 imaze kuboneka ariko ubu ngubu tukaba twishimira ko aho tugeze kuri uyu wa gatandatu ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu imibiri zashingurwa mu cyubahiro
bivuze ko musoje gukomeza gushakisha abantu cyangwa bizakomeza
gukomeza gushakisha kuko n'abantu umuntu ashaka atazi umubare wabashaka ngo avuge ngo ndawubonye birarangiye hari amayeri menshi abantu bakoresha bahisha imibiri ntabwo gushakisha amakuru biba birangiye abantu tuzakomeza dushaka amakuru aho tumenye haba hari indi mibiri nayo ikurwemo tuzagiye n'igihe cyo kwishyingura
abari batuye muri iyi mirenge bemeza ko ibyo bakuyemo ababo byari byaracukuriwe kubika amazi y'imyanda cyangwa amazi y'imvura ariko uko amakuru yagiye atangwa hagiye hagaragara inzu nyinshi zubatswe hejuru y'abantu ibyemezo bikaba ko izo nzu zikurwaho hasangwa harimo abantu munsi yazo banyirazo bakaba barahombye ariko basanga nta muntu wubakiwe hejuru y'iyo nzu nyirayo kishyurwa imitungo ye kuva iki gikorwa cyatangira umwaka ushize mu kwezi kwa kane hari abantu bamwe babuze ababo baretse byose bakajya birirwa bashakisha ko babasha kumenya irengero ry'ababo uyu mubyeyi wabuze umuryango we wose muri genocide yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko azakomeza iki gikorwa kugeza bose bavuye mu byobo
natangiranye na Rusororo ku itariki enye z'ukwa kane 2018 nabonyemo basaza banjye babiri nabashije kubabona ariko abandi ntabwo nababonye ariko nishyiramo ko nabo barimo uwa mbere nabonye agakabutura ndatubona turi muri iriya myenda iri hariya n'ubwa mbere mvuze ni ibintu bikomeye harimo abantu benshi twahunganye barapfa kuba narasigaye nta kiguzi natanze imbaraga zanjye rero nuko mbashije guherekeza aba bantu.
Makuru yatanzwe muri gacaca natangwa n'abaturage yagaragaza ko mu mwaka w'1994 muri santere ya Kabuga hiciwe abatutsi benshi baturukaga mu duce tw'umujyi wa Kabuga no mu nkengero zabo nka Ruhanga, Mbandazi, Muyumbu, Ndera na Remera, Kanombe na Masaka. Abo bahungaga bashaka kwerekeza iburasirazuba. Imibiri 80,000 imaze kuboneka, muri yo isaga 50,000 yabonetse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka, naho igera ku 30,000 iboneka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Umuryango yibuka ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo na Kicukiro bumaze iminsi bukangurira abantu baba bafite ababo bakuye muri ibi byobo kuzitaba igikorwa cyo gushyingura giteganijwe kuri uyu wa gatandatu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda kandi ejo kuwa kane i Nyanza mu bumanuko bw'igihugu mu ishami ryihariye rya sentare nkuru iburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamakungu, hatanguye mu mizi urubanza rw'abantu 25 bagirizwa ibyaha byo kurondera gutembagaza ubutegetsi buriho. Bagirizwa gukorana n'imigwi ya FDLR n'ihuriro RNC mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano. Bamwe baremera ibyaha abandi bakabihakana. Ni inkuru tubaza umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bose uko ari 25 bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa. Ubitegereje ku masura barakomeye, barimo abagore batatu kandi biganjemo abasore n'abasaza. Ku munsi wa mbere w'ubushinjacyaha nibwo bwafashe umwanya munini busobanura ikirego cyabwo ku baregwa bose uko ari 25. Bubagabanyamo amatsinda atatu, irya Kigali, irya Rusizi na Gisenyi, yose ahuriza ku bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko uwitwa Vincent Sengamungu ufungiwe mu karere ka Rusizi wanakatiwe gufunga imyaka 20 ku byaha nk'ibyo burega aba ari wahuzaga ayo matsinda, ngo yafatanyaga na Major Emmanuel Munyankindi wakoreraga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uwitwa Iva wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha barega ibyaha 7, icyo kurema no gutunganya umutwe w'abagizi ba nabi, kuba mwishyirahamwe ry'iterabwoba, ubugambanyi mu gushishikariza abandi umutwe w'iterabwoba mu kugira nawe ubutegetsi buriho. Ibi ni ibyaha bihuriraho abantu 23 muri 25. Hari kandi ibyaha byo kugira uruhare mu bikorwa byo kongerera ingufu umutwe w'iterabwoba no kwinjiza no kugurisha mu gihugu intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha byo kugira nawe ubutegetsi buriho byakozwe hagati ya 2013-2017 ku butaka bw'u Rwanda. Bubarega ko bagize uruhare mu kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba ya FDLR no kwifatanya n'ihuriro RNC mu kubashakira abayoboke no gukwirakwiza icengeza amatwara ryabo. Bubarega ko bari bafite umugambi wo gukura ibisasu muri FDLR bakabiturikiriza ahantu hahurira abantu benshi nko muri gare ya Nyabugogo, ya Remera, ya Kimironko mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha burega bo mu itsinda rya Rusizi barimo Ndamenye ko mu kwa gatandatu 2016 bafatanije n'abarundi batatu baturikirije grenade mu murenge wa Bugarama ihitana umunya Rwanda ikomeretsa abandi batandatu. Burega kandi aho mu itsinda rya Gisenye ko hari grenade n'imbunda byinjiriye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, aho muri iryo tsinda ngo babyinjije babipfunyitse mu rumogi. Buvuga ko abaregwa bakundaga guhurira Nyabugogo, Muhima, Gitega na Gatsata mu mujyi wa Kigali bari mu manama yo kugirana ubutegetsi buriho. Ku kijyanye n'icy'ubushinjacyaha bw'isi icengeza amatwara rya FDLR na RNC, abaregwa babifashijwemo na Majoro Munyankindi wakoreraga i Bukavu ngo bagendaga babeshya ko FDLR ikomeye kuko ngo yarangije gufata igihugu cy'u Rwanda hafi ya cyose, ku buryo ngo kubona abasirikare babiri ku burinzi umwe muri bo ngo yabagaruwa FDLR. Israeli ngo bavuga ko mu byumba by'amasengesho berekwa ko mu Rwanda hagiye kuzaba intambara ikomeye izibasira imijyi ya Kigali cyangwa na Gisenyi. Ibyo kimwe n'ibindi ubushinjacyaha busabira abaregwa ko byazaba hama maze bakabihanirwa n'amategeko. Madame Rose Mukamurenzi utuye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali wabimburiye abandi yiregura yemera ibyaha akabisabira imbabazi. Yemera ko yamenye amakuru ko hari gucura imigambi mibisha yo kugira na ubutegetsi buriho ntatanga amakuru mu nzego z'umutekano. Avuga ko witwa Celestin Habakwiha bari baziranye kandi ko yamuhuje na Vincent Sengamungu bamubeshya ko yajya abona amabuye y'agaciro muri Kongo akazayacuruza akaba umukire. Uwitwa Sengamungu ngo yabwiye Mukamurenzi iby'ubuhamya berekerwa mu byumba by'amasengesho ko mu Rwanda hagiye guturika intambara ikomeye yashoboraga gutwara ubuzima bw'abanyarwanda barenga miliyoni zirindwi. Avuga ko uwitwa Basabose ari watangaga amakarita yo kwinjira muri FDLR ariko we agahakana ko ntayo yigeze afata. Uyu uvuga ko yari umujyanama w'ubuzima icyarimwe n'uwishyuzaga amafaranga y'isuku muri Gitega, avuga ko atari inyangarwanda ku buryo yagambanira igihugu cyamubyaye. Gusa ngo igihe yashakaga kumuhakanya mugaragariza ko igihugu gitekanye undi yamusubizaga agira ati ntabyo wowe uzura cyari mu mandazi. Ibyagenekerezwa no kumubwira ko yari mu buyobe iyo ni imvugo yateye bamwe mu bari mu rukiko kumwenyura. Urukiko rwamubajije impamvu yabyumvaga nahita atanga amakuru ku gihe maze asubiza ko yabikekaga ariko atarabibonera ibimenyetso simusiga. Gusa ngo babimubwira yabonaga basa n'abafite gihamya cyabyo. Aregwa ko yahaye bamwe mu bo bareganwa amafaranga nk'inkunga ku mutwe wa FDLR. Madame Mukamurenzi akavuga ko yayabahaye nk'abantu bari bamwizeje ko bazamufasha mu gucuruza amabuye y'agaciro. Mu mvugo ye asobanura ko muri rusange amabuye y'agaciro yari yaramutwaye umutima ariyo yaratezeho amakiriro. Maitre Victor Nkundimana umwunganira akavuga ko yagize ubutwari bwo gutangira amakuru igihe bari bayakenereye. Gusa nawe yemera ko uwunganira yagize uburangare ntayatangire ku gihe, akumva ko ntawe yari buyahishe. Mu bimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha we arasanga ntabiriho kuko ngo nta mugambi yagizeho gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Undi mudamu wireguye azwi ku izina rya Afisa ahakana ibyaha aregwa, akemera ko nawe atatangiye amakuru ku gihe bombi bakabisabira imbabazi. Iburanisha rirakomeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwananya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Sentare yo mu ntango mu gisagara cya Kampala muri Uganda yarekuye vy'agateganya umucuraranzi yahindutse umunye politike Bobby Wine yagirizwa kwitaba mu myerekano itemewe n'amategeko kandi akaba yaburanishijwe ku murongo wa video ari mu munyororo. Inkuru y'Idonido tuyibaza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Abafana inshuti n'abavandimwe ba Bobby Wine na Rwanda bari baje kumva iburanishwa rye, ariko byabatangaje kubona atazanywe mu rukiko nk'uko byari bitegerejwe. Nyamara ariko ibintu byabujije urubanza gukomeza, ahubwo hakoreshejwe ikoranabuhanga riherutse gutangizwa mu gihugu aho abafungwa bazaje baburana batagishijwe mu rukiko ariko bagakirwa urubanza bikiye ku murongo wa video bari aho bafungiwe nk'uko umucamanza Esther Nahirya yabisobanuye. Ati ingingo ya gatanu y'itegeko rireba iby'itumanaho n'ikoranabuhanga ya 2016 ivuga ko urukiko rushobora guca urubanza rukoresheje umurongo wa video cyangwa se ibindi byose byashobora kumvikanisha amajwi y'imfungwa iri muri gereza itabanje kugezwa mu rukiko kubera impamvu z'umutekano. Iby'umutekano byari byakajijwe umureko, abapolisi n'igisirikare bari bagose urukiko n'imihanda irwerekeza yafunzwe kuko hari hitezwe imyigaragambyo ikomeye iyo haza kubaho impamvu zatumaga Bobby Wine atarekurwa, kandi akaba nari cyo ubushinjacyaha bwashakaga bwanasabye ko urukiko rutamurekura kubera yuko umwe mu bantu batatu yatanze kumwishingira yararengeje imyaka 65 y'ubukuru. kandi ko aramutse ariko yakongera kwita mu bikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi byatumye urukiko rusubika kumara igihe kirenze isaha kugira ngo umucyamanza asuzume impamvu tanga kugira ngo Bobi Wine atekurekurwa hamwe n'impamvu zatanzwe abamwunganira mu mategeko basabye ko yaba ari ku by'agateganyo kugira ngo aburane ava mu rugo kubera yuko icyaha ashinjwa ari icyaha cyoroshe ari umuntu w'inyangamugayo kandi ufite izindi nshingano zikomeye mu gihugu. Hagati aho umucyamanza atarafata icyemezo yahaye Bobi Wine ijambo nuko avuga ati:
"It is not me on trial, Your Honor. It is the court itself on trial. No matter what you decide in that court."
Ati: "Nyakubahwa, sinjye urimo gukirwa urubanza, ahubwo ni urukiko ubwarwo. Umwanzuro uwo ari wo wose urukiko ruza gufata ntabwo ndeba. Ibindeba ni uguharanira ukuri hamwe n'inyungu zanjye, izawe, izabampohotera n'abanyagihugu bose. Nibibi byose mparanira bishobora kungaruriza uburenganzira bwanjye bwo kwidegembya cyangwa bigatuma naguma muri gereza, byose ndabishimira Imana. Dore ko nari nsanzwe mfite n'akandi kazi kenshi ngomba gukora na hano muri gereza.
I have a lot of work to do even here in prison."
Nyuma y'akaruhuko k'isaha umucyamanza yagarutse atera utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwa leta n'impamvu bwatanze zabuza Bobi Wine kuba afunguwe by'agateganyo. Nuko yemera ko afungurwa ariko amutegeka ibyo agomba gukurikiza.
"From the above, and court does reserve the discretion to grant..."
Atukurikije ibi, urukiko rufite uburenganzira bwo kurekura umuntu by'agateganyo cyangwa kutamurekura. Kandi amategeko avuga ko ubutabera bugomba gukorwa butabangamiwe n'impamvu zidashingiye ku bimenyetso simusiga. No kubera iyo mpamvu, mbona ari nta cyabuza Bobi Wine kuba ari kuwe by'agateganyo, ariko abanje gutanga ingwate y'imiliyoni imwe y'amashiringi. Kandi mutegetse kutitaba mu myigaragambyo inyuranyije n'amategeko kuko nazabikora azongera gufungwa. Bobi Wine ashinjwa icyaha avuga kuba yarakoze mu wa 2018 ubwo we na bagenzi be bakoze imyigaragambyo yo guhakanya umusoro kubakoresha imbuga nkoranyambaga zitumanaho nka WhatsApp, Facebook, Twitter hamwe n'izindi wo leta yari imaze gushyiraho, akaba yaratawe muri yombi mu cumweru gishize. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu mugutera igihugu cy'Urundi yabaye isubizo chachu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo chachu